Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 188 n'ibice bitatu. Mu Burundi mushobora kutwumvira ku mirongo migufi ya short waves. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Numwanya rero w'ikiganiro muri sanga. Mu gihe Uburundi buriko bwitegurira amatora y'ukwemera canke guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu gihugu cyose, ishyirahamwe AJAP ku rwego rwa Afrika, Association pour une jeunesse africaine progressiste, ryihaye igikorwa cyo guhanura abakiri batoro ku kugenebo kwigenza muri iki gihe cy'amatora yimirije no mu kiringo c'inyuma yaho. Ishyirahamwe AJAP ryashinzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017. Iryo shyirahamwe rifise imigambi y'uguhaka ryo abakiri bato ku gutanga intererano mu gutorera inyishu ibibazo byerekeye indero, kurwanya ikiza cya SIDA n'izindi ndwara zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina, gutituka kw'imico hamwe no gufasha mu iterambere ry'igihugu. Iryo shyirahamwe kandi ryihaye umugambi wo kurwanya ikumira rifatiye ku bwoko, ibara ry'urukoba, amadini politiki, intara, igitsina n'ubwenegihugu, ribona ko yabaye inkomoko y'amatati mu Burundi no mu karere ka Afrika. Iryo shyirahamwe AJAP rikorera mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, haba mu bijanye n'imico n'imibano, indero, ibidukikije, iterambere, guhanahana makuru n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ishyirahamwe AJAP rigerageza gukomeza imigenderanire hagati y'abakiri bato, baba abari mu gihugu canke mu makungu. Mu kiganiro muri sanga cuno musi ku bakiri bato, twatumiye Eric Nsengimana yashinze ishyirahamwe AJAP, akaba ari mu Burundi. Tutarambiranye, wanamutse Eric.
Mwaramutse.
Waducira ku mayange muri make icatumye ushiraho iryo shyirahamwe?
Ego nkuko mwagize kubivuga byinshi, icyatumye dushyiraho iryo shyirahamwe nuko twabonye ko urwaruka na twebwe dushoboye kugira icyo duterereye mu iterambere ry'ibihugu na cyane cyane mu Burundi. Nk'urwaruka twabonye ko tugiye hamwe ijwi ryacu rishobora kumvikana, tugiye hamwe ibyo dute ingufu zacu tukadushyira hamwe dushobora kugira icyo duterereye kugira ngo dushobore guharanira agatega kacu, na cyane cyane ko musanze muzi ko na cyane cyane ibikorwa by'ugwaruka usanga kenshi umenga birakengeretse, ariko twebwe twahisemwo gushyira ingufu hamwe kubera ko dutahurana ntaryo ko ugwaruka rufise intererano ntangere mu iterambere rya Afurika, na cyane cyane ko Afurika ariyo igizwe n'urwaruka ahanini ku mugabane munini iya. Tukizera ko dusize ingufu hamwe urwaruka rwose rwo muri Afurika tuzokura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Mufise abanywanyi bangana iki?
Uyu munsi mu Burundi dufite abanywanyi barenga 260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260,260, tukaba hafi imiliyoni 4.
Muri iki gihe Burundi buriko bwitegurira muri iyi minsi amatora akwibwirizwa shingiro rihinyanyuye n'uruhe rwagwanye mu fise.
Ego nkuko mubizi Burundi buriko buritegurira ku noneho ni kuri uyu wa 17 Rusama aho igihugu cyo Burundi n'abarundi bazaba biteguri bavyuka baja gutora canke kwemeza canke guhakana shingiro. twegereyo nkuko twabyemeje nk'ugwaruka n'uguhanura ugwaruka kugira ngo bashobore kumenya ingene bitwara muri bino bihe na cyane cyane usanga bitoroshe aho usanga kubera ko bamwe baba badahuje ibyiyumviro abanabariya ugasanga bishoboye gutuma ugwaruka rushobora gucanamwo kubera ibyo bihe binjiyemwo. Twebwe muri ajape rero twihaye intumbero y'ukubahanura no kubigisha no kubereka icyiza icyo bakora kugira ngo bashobore kubana neza mu mahoro, ari naho twabateguriye inyigisho zitandukanye na cyane cyane mu bijyanye n'agateka kazi na muntu mu gisata cyacu cyo guharanira agateka kazi na muntu muri Afurika. Tukaba tubaha inyigisho zijyanye no gutatura amatasi bidaciye mu nguvu, kubasaba gukoresha imvugo yoroshe mu gihe bariko bariyamamaza cyangwa mu gihe bayagana badasangiye imigambwe cyangwa badasangiye ibyiyumviro. Tukabereka n'ingene babikora, guharanira agateka kazi na muntu kugira ngo iyo bariko bahuye n'uwo badavuga rumwe cyangwa se umurya mugambo cyangwa uriya bashobore kugira bashobore bashobore kutagwana cyangwa ngo bagire ibyo bapfa bishobora kubatuma agateka kazi na muntu bagahungabanya. Tukabahamagarira gusoneranira hagati yabo, hanyuma muri ibyo tukanabigisha ingene bakwiye kwihangira imirimo kugira ngo bashobore kuyibeshaho mu buzima, na cyane cyane ko tuzi ko iyo umuntu atagira akazi atagira icyo akora ariho usanga kenshi umuntu wese ashobora kumukoresha. Hanyuma kandi turabigisha gutatura amatarati bidaciye mu ngingo.
Icyicaro cy'ishyirahamwe ryanyu gikuru kirihe?
Icyicaro gikuru ku rwego rwa Afurika kiri mu Kigobe, kuri Avenue Rukonwe numero 4.
Mukorera mu gihugu cyose?
Yego, dukorera mu makomine yose agize u Burundi.
Hari amashyirahamwe yandi atari make yitaho urwaruka, mwa mukorana gute?
Amashyirahamwe nk'ubu turiko twakoranye novuga muri poste election ku bijyanye n'ibimejeje kuvuga dufashe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu FINEWAFE duhanye n'amashyirahamwe y'Abanyamerika nka American Friends Service na Search for Common Ground. Turiko turakorana na bagide ni CPAG, Neleja, GGB, ayo yose nayo n'amashyirahamwe usanga ahurikiye mu gwaruka dukorana neza kandi turumvikana.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Mwavuze ko mukora mu bisata bitandukanye, ibisata harimwo ibyerekeye ibidukikije, ibyerekeye amagara y'abantu, kugwanya indwara, kugerageza kubungabunga imico n'ibindi bitari bikemwo ducira ku mayange, ingene mubikoramwo muri ivyo bisata?
Ego, murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe muri ibyo bisata dusanzwe dukora dufatiye nko ku gisata cy'amagara y'abantu, nk'uko mubizi mu Burundi na cyane cyane mu mashure usanga ugwaruka rwinshi rugenda ruheba amashure kubera inda z'indaro, abandi ugasanga bagenda birukanwa mu miryango kubera ko batwajije inda abakobwa cyangwa se bakaba ibicibwa mu miryango. Ibyo nabyo bikaba ari inkwezi z'amarere kubera ko usanga ugwaruka rwinshi iyo rutize rudashobora no kugira akazoza keza, na cyane cyane ko bamwe bashobora bigira kwirikara, abandi nabo bagasha bihungira, abandi nabo ugasanga nyene abanyepolitike barabakoresheje mu bintu bishobora kubatwara ubuzima bwabo. Rero twebwe muri ivyo turagerageza kwigisha ugwaruka ingaruka mbi zoshikira mu gihe batwaye inda batifuza, tukagerageza kubigisha ingaruka mbi zibashikira igihe baheze ishure. Turabyita turikishije mu nkino ico twise amasketch, hanyuma turafise n'abaganga basanzwe baca batanga inyigisho mu gisata ca Charente. Hanyuma mu gisata c'imico n'akaranga turigisha mbese kanashaho na n'imigwi ijejwe intambo no gukomeza akaranga n'imico nkuko musanzwe mubizi ko igihugu canke kontina byose bihagaze ku muco. Iyo umuco w'igihugu umaze gutituka kenshi usanga icyo gihugu cyafashe imico y'ikindi gihugu, gutyo ukazosanga icyo gihugu cyatituye imico yacyo kitagira igihugu. Twebwe rero turagerageza gukomeza akaranga imico y'ibihugu tukabyubahiriza, mbere turiko turagerageza kubimenyekanisha ku buryo n'intambo turiko turagerageza ko mu migwi yacu twigisha Ikirundi nyakirundi hanyuma tukabikora mu Kirundi. Ibihugu byose duvuga muri Afrika bakagerageza gukora umuco wabyo, na cyane cyane ko no muri twama dukora navuga imahuriro uko imyaka ibiri heze ku rwego rwa Afrika, naho nyene turagerageza kwerekana imico y'ibihugu bitandukanye, tukagerageza no guhamagarira urwaruka kuguma ku mico y'abasokuru kugira ntidutwagwe n'ibyubu. Hanyuma mu bijyanye n'ibidukikije naho nyene ari nacyo gisata dukoreramo, na cyane cyane rwose turagira amapepiniyere tukaguhera ibiti bikiri imbuto hanyuma tukabitegura. Duhejeje kubitegura bimwe turabitera mu gukingira inzuzi, ibyo tudashoboye gutera turabiha abenegihugu kandi tukabibaha ku buntu kugira ngo bashobore gukingira ibidukikije aho baba bari, ariko cyane cyane tubitera ku misozi no mu gukingira inzuzi.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone, dufite Leo Kargo, uratwumva?
Cyane munyamakuru, mwaramutse cyane mwiriwe bivanye naho ngaho muri Leta Zunze Amerika Madame Office.
Murakoze, haracyari mu gitondo. Mufise ikibazo canke icyimvire muterera?
Ego, narifise akabazo hamwe n'icyimvire nashaka guterera, na cyane cyane ntangure ndamutse uwo mutumire arongoye ajap.
Arabumva?
Ego, cyane cyane nashaka kumubaza akabazo gato inda gahere ko ndevujya ajate ni ishyirahamwe ryoba riri mu mashyirahamwe yigenga cyangwa n'ishyirahamwe ryoba riri mu kwakwa Leta cyangwa reka tuvuge yuko ryoba riri impande ya Leta. Ko n'akabazo ka mbere nashaka gusa nk'umubaza kuko duhari turaba urwaruka ngaha mu Burundi, kuko naje ndi urwaruka kuhamagaze ngaha muri provinsi ya Mwaro, turabona ko dufite ibibazo byinshi byinshi kandi dushaka yuko amaleta yacu ashobora kuba yotorera inyishu. Kuba tuhari turaba ibyiyumviro bifise ishyirahamwe ya Jape, tugashobora kuba tuvuga yuko Jape ryoba rifise izindi ntumbero zitandukanye n'izo urwaruka ngaha mu Burundi twe dufise. Tugati kuvyo uturavye ingene ugaruka tubayeho ni cyane cyane n'ubushomeri, mugabe tukavuga tuti ubushomeri kugira ruvero tuvana na politiki abategetsi baba bafise, tukabona yuko atateramera ahubwo abategetsi baba bariko baraturondera nk'ugwaruka. Rero na cyane cyane nashaka ahantu ase nk'umuco, na cyane cyane ugwaruka ruka rwamwumviriza kugira ngo dushobore kumva ko ajate ari ishyirahamwe koko ry'ugwaruka riharanira inyungu z'ugwaruka. Murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika.
Murakoze mu mwishuri Eric.
Nubwo numva umenga yashavuye cyane, ishyirahamwe ya Jape nagomba namumenyeshe ko ari ishyirahamwe ry'ugwaruka nyafurika rikorera mu bihugu, ishyirahamwe mparani na majambere ry'ugwaruka nyafurika rikorera mu bihugu 47 ryatanguye mu Cankuzo umwaka w'2007, rikaba uno munsi rikorera mu Burundi bwose n'imwaro, yifuza kugira kuraba urongoye intara ya Mwaro kugira ashobore kwinjira kugira ibyo avuga abyibonere, na cyane cyane ko bishobora kumufasha guhindura ibyiyumviro. Ndashobora kugira kuza kumuha nimero niyaba ariko aratwumviriza kugira ngo yishyire no ku cyicaro gikuru cya Jape ngahe Mwaro. Hanyuma ku bijyanye n'uko ambajije ati barabye urwaruka uno munsi ingorane rufite urwaruka twebwe tuzishyira mu migwi inovuga nk'itatu, na cyane cyane urwaruka usanga rufite ingorane nyamukuru yuko udatahura ibyo rurimwo, na cyane cyane ko usanga dufise novuga kutahindura ibyiyumviro, ugasanga uko wama wiyumvira uyu munsi niko wama wiyumvira ejo. uno munsi twege tuge nama yandi ma organisation internationale twiyumvira guhera gushika mu mwaka wa 2063. Hariho rero n'abakiri muri 2010 n'abakiri muri 2005 hakaba n'abari muri 2018. Rero icyo gihe novuga ko ugaruka guyumvira nkuko bashobora kuja hamwe bakaza muri ajap tukabigisha kugira ngo babone nibyo nizo mvugo dukuvuga ngo ishyamwe riri mu kwa kwa leta cyangwa ishyamwe riri mu bigenga ibyo birashobora kubavamwo bamaze kubona akamaro k'ishyamwe ajap kuko ishyamwe ajap rimwe abantu benshi bifite programme yukweteza imbere nk'ubu turiko turashyiraho ikigega fish novuga for the investment de la jeunesse kizoshobora gufasha guha ingurane ugwaruka lidasabye novuga lidasabye ingwati kubera ko twabonye kugwaruka gwinshi usanga rutagira amazu rutagira akazi ngo rugira amatitre rugwatiriza muri banki ugasanga ariko muri ugo gwaruka ari ugwaruka ruri responsable rushaka gukora rushaka kwiteza imbere rukabura imitahe ayishyiramo rero ajape ivyo twarabitahuye turavuga tuti twebwe nk'ugwaruka turi benshi twamatuko turavuga ingorane zina ziriya none nigiye twokora twebwe nk'ugwaruka kugira ngo dushobore kwerekana ko natwe aho turi dushoboye turavuga tuti reka ugwaruka rumaze kwerevuka dushobore kugira contribution dushyire hamwe ingufu hanyuma twishyirireho ikigega twebwe nyene kizoshobora kudufasha kwiteza imbere nibaza ko no ngaho imwaro nimba atarinjira muri ajape yaratepfye ni amaze kwinjirayo niho yogerageza kutunegura yamaze kutubona cyangwa afata position yamaze kubona uno munsi ibikorwa turiko turakora mwaro turarima imboga naho nyene inama nk'izi zirabandanya zo kwigisha ugaruka mu na cyane n'ubuduheruka kugira amaformation y'abanyeshuri kuri ENAC mu Kibimba ibyo byose n'ibikorwa biriko birakogwa mwaro kandi tukarima kandi tukorora rero ubugwaruka aho tugeze turi mu byiyumviro byo kwiteza imbere ibyiyumviro byo kuvuga ngo duhengamiye haya canke ngaha ivyo nta kibanza kinini iya novuga bigifise muri kino gihugu cacu.
Tufise kandi Jean Claude uratwumva?
Ndabakurikiye gatanu kuri gatanu ndi Ngoka Jean Claude ndi mu karere ka Ngoma ni mu murenge wa Gashyantare ni mu kagari ka Kerwa ndi umukozi wa Radio Ijwi rya Amerika gatanu kuri gatanu
aho ni mu Rwanda.
Ni mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba.
Yego, ufise ikibazo cyangwa icyiyumviro uterera?
Ni ukuri mbanje kubashimira cyane kuri iyo nsanganyamatsiko mwateguye y'abaturanyi bacu b'i Burundi. Muri iki gihe barimo nyine cy'amatora, tuba tubifuriza natwe ko amatora yabo yaba mu mucyo nta mpungenge zijemo bakumvikana cyane cyane urwaruka nk'uko mwarugarutseho mu kiganiro nabo bakabasha gufatanyiriza hamwe kandi bakugendera ku mategeko nta kavuyo kajemo ukamatora yabakabasha kugenda neza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kandi hanini rugwaruka na rwo rukabasha kwigishwa muri iki gihe cy'amatora nyine ntibigomeke bakabasha gukurikiza amabwiriza aba ari kugenda agezwaho n'amashyaka aba yaratoranyijwe mu gihugu cyabo nta bintu by'imvururu bijemo. Urumva ko natwe bidufashe cyane nk'abaturanyi babo iyo twumvise ko amatora yakozwe mu mucyo akarangira mu mucyo ni ibintu byiza cyane bidushimisha. Kubw'ibyo rero nkaba ari icyo cyiyumviro navuga ku rwaruka rwose rw'u Burundi rugira ugerageze ukore mu matora mu mucyo nimba uko yamaze mu mucyo ibintu byose biri mu buryohe kabisa muri make natwe bizadushimisha kandi tuzari inyuma tuzakomeza tubifurize intsinzi nziza bihitiramo gutora uwo bashaka.
Murakoze.
Ubwo rero ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'undi munywanyi hano nawe washakaga gutanga igitekerezo kugira ngo nawe abona ko Radio ya Amerika irabyumvikanira hose nawe abashe gutanga igitekerezo kuri iyo nsanganyamatsiko mwateguye.
Yego, yitwa nde?
Halo,
watubwira izina?
Nitwa Semana Vincent.
Uri muri cyo gice nyene cyo mu Rwanda?
Nani muri cyo gice cyo mu Rwanda?
Yego, ufise icyumviro gishikirize?
Nanjye ndimo ndabashimira kuri icyo gitekerezo mwagize kuri iyo nsanganyamatsiko muriho n'abaturage bacu ko muri Burundi ko bafite amatora tuyifuza ko rwose yazagenda neza rwose ari mu mucyo nta kibazo na gito kibuzemo kandi tuyifuriza itsinzi.
Murakoze. Dufise kandi Thierry uratwumva? Thierry?
Halo,
uratwumva?
kugenda bombe.
Eh watubwirira indi zina naho hamagari?
Ni ahisa kindi Bujumbura.
Yego, mufise icyumviro canke kibazo?
Mbure ni icyumviro ngira ngo munyuma gikurikirwa n'intererano. Nago mu bwa gikurikirwa n'ikibazo. Nago mu bwa mbere ndamutumutumire hanyuma ibyo koko kugira ngo bibazo biba kenshi mu matora cyari kurikira matora kenshi nuko gwaruka ruba rubirimo. Kandi kugira ngo bihabwe nuko gwaruka ariko rujye imbere ugahabwa inyigisho zikwiye. Rero namwe niyumvira nti iyo yaba ugwaruka guhishiruri mu mashyirahamwe mwe n'aya ingorane zikunda gukurikira ntiziba ziba. Rero nawe nifuza rero ko utera ka mu gwaruka rukabijyamo ku byinshi ukijukira amashyirahamwe nk'aya. Ariko nagombaga z'umutumire muri ya note y'iwanyu nabonye akantu kuko umenga bavuga ngo barahuza amashyirahamwe ari mu gihugu hagati n'ayari mu bindi bihugu bitandukanye. Nagomba duha akarorero k'ishyirahamwe kandi imigenderanire na JAP yo mu mahanga. Hama ara kandi yavuze ngo kugaruka ngo uyu munsi gwijukiye ngo ibikorwa imigambi yo kwiteza imbere. Ngaza twiki yakivuze ashinda afatiye ku biharuro bafite mu ishyirahamwe iwabo. Biharuro by'abanywanyi. Babona abanywanyi bafite bangana gute. Icyo yafatiye ko kugira tubwire gutyo kubera ko nibaza ko urabye muri rusange igafatira muri rusange ngo habusanga habayemo kuyenda. Hanyuma ibyo yavuze binabishyigikiye cyane kugira ngo ingorane zikurikira amatora cyangwa ibindi byose bikurikira bibi bigabanuke ni uko rwaruka ruba rufite imigambi myiza cyangwa ruba rushyigikiye mu migambi y'iterambere. Numvise ko hari ikigega bagiye gushinga mbere ngire ko ndanamusaba ko mbure niyo yagenda ngaho muze kunshoboza ko dushobora kuvugana ko numvise bafite imigambi myinshi y'iterambere. Nagomba ndamubaze ko icyo kigega nticyajyaho nashaka dabe tuvugana mu mpera za kino kiganiro kugira ngo ndamubaze ko hari ikintu gishobora kudufasha. Murakoze cyane Fidele.
Murakoze. Radio Ijwi y'Amerika i Washington DC. Mwamwishura kuri ico kibazo abajije ko ari ishyirahamwe ryo mu mahanga mwa mukorana.
Ego arakoze cyane nkuko yabivuze ngira ntiyatahuye twamubwiye ko ajape nyine ariyo Organisation Africaine de la Jeunesse novuga ishyirahamwe mpuza kwaruka muri Afurika. Dukorera muri Afurika mu bihugu 43 n'indwi nk'uko nari nabivuze ubwa mbere. Hanyuma muri ibyo amashyirahamwe dukorana ni menshi, novuga nk'abapartenaire usanga dukorana nk'ubu turakorana nk'amashyirahamwe, novuga amashyirahamwe kenshi usanga dukorana n'amashyirahamwe manini manini, novuga nka PENCOP. PENCOP ni raison pour la culture de la paix au niveau de l'Afrique, novuga ni igisata cya UNESCO gijejwe amahoro mu gwaruka. Igihe turakorana cyane mu bihugu bitandukanye kubera ko dusanzwe turi abapartenere ba novuga dukorana neza cyangwa turi abapartenere ba UNESCO. Hanyuma abandi dukorana ni amashyirahamwe aya mpuzamakungu nyine ya Nations Unies dufitanye imigenderanire dusanzwe dukorana, ariko amashyirahamwe mato mato ayo navuze mu Burundi dukorana nimba atari yatahuye ni GGB, CPAG na GGB, CPAG n'abagide n'abascouti. Abo nibo dusanzwe dukorana ngaha mu Burundi amashyirahamwe mato mato. Ayandi mashyirahamwe yo hanze dukorana nyine n'aya mantene y'iwacu dusanzwe dufise muri ibyo bihugu. Hanyuma nagomba shimire abanyarwanda batwifurije amatora meza. Nabo nyine ndababwira ko dukorana neza kandi dukorerayo, kandi no muri Forum Panafricaine de la Jeunesse yabereye mu Burundi bakaba bari barungitse intumwa. Turabishima cyane ingene ugwaruka rurengera cyane ibyumviro ya politiki bagashyira imbere ibijyanye n'iterambere ryabo. Hanyuma yavuze ati gushyira hamwe ibikorwa by'amashyirahamwe ikinakivuze ko ari ibikorwa by'iwacu nyine tuba turiko turakorera muri ibyo bihugu. Hanyuma ikindi nacyo yavuze ati none mwe mufite abanywanyi bangana gute, ikinaye nacishuye ko ubu tugeze mu 400,000 mu miliyoni 4 zo kwaruka rumaze kwitabira uwo mugambi wo gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye. Hanyuma ku kijyanye na Fije nacho nyene naye nakivuze ko ari ikigega turiko turashiraho kizotuma ugaruka rushobora kwisununura na cyane cyane muri kino gihe tubona ko abariko baraheza amashuri usanga ari benshi ariko ugasanga batagira icyo bashobora gukora kandi na leta ikabivuga ko idashobora kubaha akazi rero twege tugerageza gukura amaboko mu mpuzu nk'ugaruka natwe tukerekana icyo twashobora gukora na cyane cyane mu kubigisha ibya entrepreneuria kugira ngo bashobore kuva muri shomaje.
Dufise kandi Moses. Moses uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Watubwire izina naho uhamagaye uri?
Ni niyo nkuru ni nitaga Afrika yepfo.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro?
Ni icyumviro.
Ego
kamaze simire mutumire kwanza ni cyinjira cyiza afite kugaruka ku Burundi. Ego ntaragire nico mvuga ahubwo kamaze moza na barundi barayagize ibyago muri akibitoki. Ikindi nako mace cyane uvuga nuko ugaruka kabisa nkuko nimba byoshera hamwe byatanguye nimba bimeze neza cyane kandi nange ndagifuriza gushika imbere kandi arabye ati ndabatera intege kuko ni byiza cyane kuko ugaruka guno munsi mu Burundi abenshi basanga baruke mu bintu bya politike batinze akujya hano kugira ngo ubungurane byiyongere ku buryo bwo kwiteza imbere ariko ibyo shyirahamwe nimba rikorera akora kandi kabazizokora mu gihugu cyose yo negera cyane kuko aba ugaruka rujoboneraho no kwiyungunganya ndetse ahubwo bakiteza n'imbere bakagira n'amasosiyo ahubwo bakwiye kugira n'utundi asosiyasiyo kera n'amashuri nko ku mashuri akadushyiraho kugira ngo abanyeshuri babone ingene boza baragira bafashanya mu gutera ibyiyumviro byisumbuye gatonya ku buryo batiyumvira ibintu bya politiki cyane kuko urabona kugwaruka mu Burundi na cyane cyane wacu barakoreshwa mu bintu bya politiki bamara gukoreshwa mu bintu bya politiki basanga ubwo bakwiye no mu ntambara na cyane cyane aho gusa ndamusaba uwo arongoye cyo ngo runane rw'ugwaruka ko yogira kabisa akagira mu ma province yose igaje cyera hamwe kashi kamara ko
murakoze. Emile nawe nyina duteye akama. Emile uratwumva?
Ego ndaho.
Ego muraho. Turaho watubwira iri zina naho uri?
Naho muremye ndi mu Kirundi.
Ego ufise ikibazo canke intererano?
Intererano cy'umviro.
Ego
yagomba gushyikiriza ibintu nutsa iterambere mu Burundi riragoye kubera ingorane za politike zirimo umuntu nabona ntuzenga na atashe no kubona kazoza igihugu ukuntu ubonye politike yaho ukuntu abantu bangaye nabo kubatsa igihugu benshi bangaye mbona kweri iterambere iryo gwaruka ata muntu alibona kubera ingorane zihari yazo gwaruka ni nyinshi benshi bakoreshwa mu bya politiki na rema sinzi nabyo mbona iryo huriro sinzi yuko nabo wabakorana n'ubutegetsi bakabona yuko ubashe kugira gukora iyo migambi mu gutavuga umwe n'ubutegetsi biragoye nta mugambi wokora.
Murakoze cyane Eric. Muhavuga kwiki?
Murakoze cyane. Nagoma manze shimire Moses muri Afrika y'Epfo yaduteye intege. Nongera ndamumenyesha nkuko yakabisa bati dukorere mu ntara zose ko ajape ikorera mu gihugu cyose no mu makomine yose agize u Burundi. Hanyuma ikindi turiko turatera intege ugwaruka kugira ngo rushobore kwijukira amakoperative na cyane cyane ko leta y'u Burundi yashoboye gufasha kugira ngo muri ya mafaranga ya miliyoni amajana atanu itanga buri komine ko yavuze ko ibice 80% bizokoreshwa mu iterambere. Tuko turahimiriza ugaruka ko basabye ko byoca mu makoperative kwijukira gukora amakoperative n'imigambi kugira ngo bize bibafashe kwiteza imbere. Hanyuma ikindi nacyo novuga no muri Afurika y'Epfo nyine turakorerayo nk'uko bisanzwe ari organisation africaine de la jeunesse ku kijyanye na n'uyu ajije gushikiriza ari mu Kirundo avuga ati twege ntitubona ingene ingene kazoza kacu n'ukuvuga ameze nk'uyebuye atavuga rumwe n'abategetsi ati nta kintu ushobora gukora ngaha na cyane cyane ko bamwe bahunze birababaje nyine kubona umuntu ahunga igihugu akaba atari mu gihugu ariko twege nk'uko byama turatera kama kugira ngo bashobore guhunguka baze bifatikanye natwe mu iterambere kuko nta bandi bazubaka igihugu cacu atari abarundi bo nyene ubwabo. Icyo namubwira nuko numva ko Brema akeneye imfashanyo yo kwegera abatwara Jape mu Kirundo kugira ngo bashobore kumufasha kugira ashobore kugarukana ibyizigiro kuko iterambere rirakunda byose ni mu mutwe. Leta hajya icyo nagiye mbona kenshi mudahuriza ko n'igihe ushaka gukora ikintu utayibwiye. Iyo ushaka gukora ikintu utayibwiye nabo bagira amakenga kuko akazi kabo n'ukuraba ntihabe novuga peritiribasiyo y'umutekano. Ariko ibyo utegura kugira plan d'action yawe ukayishyikiriza ministere bijejwe hanyuma ukabishyikiriza buramatari na musitanteri nta muntu n'umwe akubuza gukora ibikorwa by'iterambere mu Burundi. Nagiye mbona ko abantu benshi hari n'abatugirama nama nyine ukasanga bafite nk'ibyo byumvira bakavuga ngo twe tubone ingene twokora ibikorwa mu ntari wacu nkababwira nti nimugende mukore ku mugaragaro izuba ryaka mwe informe ababijejwe ko natwegiye dukeneye gukora ikintu dutegereza kubamenyesha ibyo turiko turakora tukabereka ko atari ibintu bigira nabi arama nama y'iterambere ry'ugwaruka na nama n'imwe y'ugwaruka ndumva bahagaritse mu Burundi bwose leta dukorana neza atari uko tuba tuvuga ngo turi mu kwa kwayo ariko tuba turiko dukora ibihugu biteza imbere igihugu biteza imbere ugwaruka none biteza imbere ugwaruka biteza imbere igihugu kuko turi abana b'igihugu turi abarundi ibyo tubwirizwa gukora dutegereza kubikora twisunze amategeko kandi uko tubikora twisunze amategeko niko bizofasha mu kugira ngo dushobore kwiteza imbere twege nyine. Rero ndamuhamagariye kwegera abayoboye ishyirahamwe aja nimba afite imigambi ashobora kuvuga ati imigambi nifuza kuyishyikiriza bashobora gukorana nta kibazo twebwe imiryango yugururiwe umuntu wese afite ishaterera na cyane cyane ko ari urwego ugwaruka rushikirizamo ibyiyumviro.
Louis Michel nawe araduteye akamo. Louis Michel
ndakumva washikiwe.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda hano muri Kamonyi district mu ntara y'Amajyepfo.
Yego, ufite icyumviro cyangwa ikibazo?
Ndiye mfite icyumviro vrema.
Yego, mushikirize.
Ndagira ngo ngire uwo mutumire. Bose ubu mu Burundi yego mfite ikibazo. Kidakomeye cyane ariko gikomeye. Mu Burundi mfite ikibazo rubyiruko. Ubu ngubu muragana ko mu cyumweru gikomeye cyane. Cy'amatora, mugiye gutaha itegeko nshinga. Ibindi mwumvyihoreye. Kwera ko leta kije kushinga n'iyi ipande bibiri bamwe bati oya abandi bati yego. Iyo numvise jewe ukuntu bimeze uyo umbije nyakuru mpuzamahanga ukuntu bivuga aho nibaze kwenshi harimo ikibazo ibindi nimwe mubyihore muhaze mukore biya mubirangije mujye mu itegeko nshinga muri tore mutore oya yemerwe cyangwa se mutore yego yemerwe hanyuma ubuzima bw'igihugu bukomeze mubone kujya mu bindi. Nicyo ngenge ngo uwo mutumiye ese wa mutumiye wowe urabitekereza wiki ari amatora murimo uratekereza wiki hari ibindi wowe wandikanye nayo banga amatora hanyuma tubone kujya mu bindi by'urubyiruko nabyo byari bisanzwe nyuma y'amatora bizakomeza.
Murakoze.
Bikanye.
Yego murakoze.
Naho naringereje uri Michelle, muhanga muri matora. Ibindi muzabikomeza wa mutumire. Urakoze cyane.
Murakoze. Muhavuga ku iki? Eri.
Bayivuga ni bihe bikomeye nyene z'amatora na cyane cyane ko hari abaye bifuza gutora ego cyangwa abandi bagatora oya. Ariko icyo nagomba ndamenyeshe ni uko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kirangwa na demokarasi ari turi muri ntunze mu ntwaro za demokarasi muri icyo gihe umuntu wese ararekuriwe gutora oya cyangwa akarekurirwa gutora ego mu mutekano ntangere nico gituma mu ishyirahamwe ya jape duvuga tuti uvuze ego nta kibazo uvuze oya ni sawa hanyuma ibijyanye na ibijyanye no gutrasha bibera mu iharo ry'amatorwa hanyuma ahanyene tukaba tuvuga tuti kugira ntazogira umuntu n'umwe avuga ngo nararenganijwe ajate ikaba yashoboye gutanga abone kwita abarorerezi bari bazokora mu gihe cy'amatora cy'ukwemeza ibyirizwa shingiro cyane kuri hakana 2005 tukaba dufise n'aba observateur abo twita observateur national bajya bagenda mu ntara zose baduha amakuru abari karabera mu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mutumire wacu turamutakaje ku murongo wa telefone ariko turabandanya ikiganiro turagerageza tube tumurondere muri uwo mwanya reka tube turabashiriye ko promo
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umutumire wacu twasubiye ku murongo wa telefone mwobandaniza aho mwari mugeze
ego nkuko twadeje kubabwira ko twashoboye kurungika aba observateur bacu ku rubuga rwahazobera amatora kugira bashoboye kuraba ko gatoya akazina muntu kubahirijwe barabe ko bubahiriza novuga ni procedure electorale bubahiriza kandi amategeko agenga amatora kandi bakaraba ko umutekano amahoro atawutora mu musunikano ibyo byose ni byo bazoraba kuri tere hanyuma bakaraba kandi ko mu gihe cy'amatora byose bizoba bimeze neza hanyuma bakaraba n'iharuko ry'amatora ry'amajwi abashoboye gusukunganya cyangwa abasumbanije kugira ngo ntibishobore gutera imvururu hanyuma tukazogira icegeranyo mwese muzokironka inyuma y'iharukwa ry'amajwi ya oya canke ego nico rero ni igikorwa turiko turakora nk'uko mwabivuze hakiri kare tugitangura nagomba ndamumenyeshe ko uyu munyarwanda Louis Michel ko ari igikorwa turiko turakora cyangwa kandi twatanguye kandi tuzobandanya gushika mbere n'inyuma y'amatora kandi tukabamenyesha ko itorwa ry'ibwirizwa shingiro ari ikintu gikomeye cyane rwose nk'uko yabivuze kuko ari novuga aricyo kizotuma igihugu kibandanya nk'uko yavuze ati ndiko ndumviriza mu makungu ingene bamwavuga abandi hariya umwe wese afite uburenganzira bw'ingene ashobora kuvuga iki cyangwa kiriya na cyane cyane amaorganizasiyo atandukanye bivanye n'intumbero baba bafise bivanye kandi n'ibiri muri misiyo y'ibyo bakora rero ntuze ajape ayihagaze ni uko izocungera neza amatora atayihengamiye hanyuma igashyikiriza icyegeranyo cyayo
ibyo bisaba uburyo mufise mukurahe
murakoze cyane nk'uko mubizi turiko turavugana na Union Africaine aricyo giko ari novuga ishyirahamwe risanzwe ridufashe mu mugongo kugira ngo turabe uko bizogenda ariko ni nayo ikadufata mu mugongo uno munsi ishobora kudufata mu mugongo ejo ariko nk'uko twabwiye dusanzwe tuta abanywanyi mu Burundi bwose nibo baca kuri tere tugakoresha uburyo buke bushoboka hanyuma tukarungika abo baba bagiye mu gihugu nabo turafite nkuko muvyumva ishyamwe mazi ko libeshwa na makontribusiyo y'abanywanyi akabari yazoshobora gutuma bashobora gushika ku rubuga kugira birabire ku bikorwa biriko biragenda.
Tugarutse kuri ivyerekeye ugwaruka umuntu afashe muri rusangi mu karere ka Afrika havugwa ko ibice 65% ku ijana by'abanyafrika bigize n'ugwaruka abari munsi y'imyaka 25 mugabo bageramiwe n'ibibazo bikomeye cyane bahanganye navyo vyerekeye ubushomeri vyerekeye kutabona iyo baja kubera amareta kumbura dashiraho uburyo bwo kubafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere kenshi turabona ingene ibibazo bahura bariko barondera kuja mu karere k'Iburaya baciye mu karere ka Sahel na Sahara benshi badashobora no gushikira iyo bashaka kuja nabashoboye gushika hafi yaho ukuntu bafatwa nko mu gihugu ca Libya amasanamu twabonye kuri CNN yarateye agahinda kubyerekeye nkuko mavuze ko mukora ku rwego rwa Afrika icyo kibazo umwe mukibona gute
mbo icyo kibazo ni kibazo kidahagaritse cyane mutima cyane gose mwishyira hamwe ajapfe ku rwego rwa Afrika ndetse n'igihe duhitamo kukura n'abajene baserukira abandi ku rwego rwa Afrika mu Burundi hakaba hahuriye ibihugu 40 mu mwaka w'2017 itariki 21 gushika 2025 twigira hamwe nyene icyo kibazo nicyo twakora nk'ugwaruka kugira ngo dushobore guhagarika izo ayo ma kugenda kurondera ubuzima mu bihugu bya Buraya bibaza ko ariho bimeze neza bamwe bakapfa abandi bakabera ibimuga twebwe mu bijyanye ku muntu nzi yaduhagaze mu ishyirahamwe aja icya mbere ni uko twateye ibyatsi iyo nyifato y'ibihugu bimwe bimwe na cyane cyane za Libya urabye ingene bafata bagenzi babo b'abanyafurika hanyuma ikindi naco ni ukugwaruka guhindura ibyiyumviro rukamenya ko ubuzima butari muri ibyo bihugu bya Buraya gusa ariko no ngaha tugiye hamwe dushobora kugira ubuzima bwiza tukiteza imbere tugakora imigambi kandi tukabaho kandi icyo naco ni ukubera ko kenshi na kenshi usanga bivana n'ingene n'inyigisho bace bagiye babaha aho baba ugasanga kandi bivana n'ukuntu badakunda ibihugu byabo ibyo nabyo udakunda igihugu cyawe nyine urumva ko ucugira ikibazo ciki ucugira ikibazo muri kazoza kawe rero novuga ko bokurikira inyigisho bahabwa ku ishure bakagerageza kuzihuza n'imico yabo kugira ngo bashobore kwihangira imirimo ejo bazoronke novuga bazoronka ubuzima bwiza kindi turiko turagira novuga siko turagira pledoye kugira ngo ugwaruka rushobore kuja mu nzego zifata ingingo kubera ko kenshi na kenshi usanga rutari mu nzego zifata ingingo usanga ababa bari mu nzego zifata ingingo bagwibagira cyane ni nacyo gituma twavuze tuti ubu raporo twasohoye nk'ugwaruka rwose muri Afrika ruserukira Urundi twashoboye kuzihama leta ya Afrika n'ubumwe bwa Afrika aho bafite amabiro hose mbere no kuri siege kugira ngo mu byo biga nk'abakuru b'ibihugu canke imigambi bigira leta bazibame bibuka intererano y'ugwaruka kwa ari intangere mu iterambere rya Afrika.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva?
Yego ndagumva.
Watubwira irindi zina nahuri?
Yego ndi Innocent bimenye Imana ndi Burundi.
Yego ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Icyumviro ego cyari cyumviro na kwa kwanza nka ajate cyane nagifatiye mu nzira kuko muri Aziki no mu Burundi nyongwe ese midakora nka ajate bari kubakora iki kugira nka cyo gwaruka hasigira icyo turonka nka cyo imaze imyaka ibiri ntebije amashuri yisumbuye mbwa nta kazi bari kubakora iki ngo nka cyo bwe badufashe turonka nk'ubuzi.
Murakoze.
Nk'amashyi nakugira Amerika kuri aho dukorera mukadufasha kugira tubumbe naho abanyagihugu nk'abari ngendere bizaza kubumba neza ko tudashyikira ngo FM tubashimira kwitanga mu dufasha kuri Burundi nabona byo byabaye nabi kuko nta radio bize kumiza radio zibiri bisigaye kumiza mu Burundi radio Burundi n'indi radio isanganiro nayo nyine no munsi bari hayi gasepo bizanga tuvumbe neza makuru naje ngo rusomore
murakoze
ego cyo 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 n'yanherana n'yanari n'iki murakoze
murakoze Eric mo kwishura kuri ico kibazo yarabajije
ego arakoze cyane nkuko nayo impeje kubishikiriza ugwaruka gomenya no cyane cyane abaje amashuri gushira mu ngiro ibyo bizi baka bakibagira ko umuntu aje amashuri bazoca baza kumusora muhira n'imodoka bamubwira ati wowe ushoba guverineri bashoboye kugira gushira mu ngiro ibyo bize bakakorera amakoperative cyane cyane benshi bakayihangira imirimo uzosanga bashoboye kwiteza imbere ubu birakenewe ko hashobora kuba hinduka mu mutwe changement de mentalité bakamenya ati tugeze mu ntunze muri mu ntunze tugeze mu gihe kuko aje ata mu bintu bya mbere iri kirakora iri kiragerageza kwigisha abashomeri ingene nk'abantu biza bashobora kuyangira amaproje bashobora kurondera amaproje ndaye no mu Burundi biroroshe kuronka akazi kubera ko usanga na nyene ubwo gwaruka guyishigisha ingaro kugira ku maradiyo bavuga ko bakenye arabashomeri bose bivuga bibereye muhira nta kintu na kimwe aba ari karaterera mu gihugu kugira ngo ashobore kugira kuronka nako kazi na ori kandi yasanzwe bazi no risque rien na rien faire nimba udafite amahera angaje umutwe wawe angaje ingufu zawe uje kuri tere ubumu volontaire mu mashyirahamwe ugire experience gutyo uzosanga uri no muri aya ma ONG internationale jenzi benshi benshi bari muri AJAP bamaze kuronka ubuzi haba muri leta bataburonka kubera ko bari mu mugambi w'ishyanga uriya ariko kubera competence kubera ko berekanye icyo bashoboye abandi benshi jewe nzi ntukwirwa ndavugira ngahanzi bakora mu ma ONG Amerika banashaka bose batanguye mu association nk'uko iwacu bakora bagira bakora bitanga gutindu no munsi na bashaje domicile bahembwa demerie kibazo nyamukuru twe dufite mu mutwe mu Burundi nihinduka giye byiziyumviro kuburyo usanga umuntu wese icyo ashaka gukora abanza gusaba umushahara n'imbere yuko akora ariko ibyo ono vuga ko volontaria ihemba cyane gusumba kuronka akazi ugusumba kuronka akazi mugasha musinyanira kontra kubera ko volontaria irigisha ibintu byinshi kandi ukabikora n'umutima ukunze igihugu ariko ugwaruka rwishe rufite ibyiyumviro by'uko atarosa amafaranga adashobora gukora ikintu na kimwe n'abiga bava kuyiga baca bataha abadataje nabo bagaca bigira kuri bata kwicara harakenewe ko baje mu mashyirahamwe kugira bahindure ibyiyumviro
ego ubundi adutekamo ni Albert uri kuri radio ijwi rya Amerika ego watubwira irindi zina nahuri
niyo mukitwa ari mu mukamba
ego ufise ikibazo canke intererano
ego hani ni intererano cyangwa ikibazo cyo kuri ibintu byaje n'amatora y'ibifashingiro anura kugwaruka bene wacu yuko atoshana mu kubera ibizi by'ibifashingiro byo mara mwanya mu ariko nibaza ubuzima ari bwo bubandanye cyane bwo kwitaho gukora imirimo yabo ntangaca nongera nkanura abanyepolitike bacu zo muri kamuranyuma
ndabumva
halo
ndabumva
yego atumana n'abanyepolitike bacu yuko uburezi kwareka indazaba ariko bakitwararika abanyagihugu babatoye arasari neza y'ugwaruka kubera ariko Burundi bw'ejo n'utono munsi aha natanirutsa abanyepolitike yuko politike ari ukwica buraza ibintu byarayo bibaye mu kiri cyoki akamara amazi sinzi ko mwarabyumvise nubwo babahagaritse kubera kuza ku Burundi
twarabyumvise
ego aho hatamanura uko hanyuma iri shyirahamwe naryo azatwenkasha ndabihimiriza yuko abode barakorwa yoriteza imbere ugwaruka bagakura mu majabo bakabishyira mu bikorwa ane n'umunyereme mu Burundi bavuga amagambo menshi ariko ibikorwa bikaba bike ibwo nibaza nuko n'igihugu gitatera imbere ndabagize ngo ariko barakoga ibikorwa bakabyitwareka mu mifuko yabo ariko ntibitwareka neza y'igihugu anka nka badabashimiye kandi nka cadongera nka bazo mbere yuko iradiyo y'u Rwanda ikaba rihagaritse ndiko ari mirongo kurese n'icyumba sinzi ko ndiko ari ndi FM tuyumvira ko nuko ingere bimeze
mushobora kutumvira ku mirongo migufi ya short waves no ku mbuga ngurukana bumenyi
aho niko bafite amatelefone agezweho
yego
murakoze cyane.
Turabashimiye. Gerard uratumva?
Cyane.
Ego, irindi zina nahuri?
Aburaje ha.
Uri he?
Muri monge.
Ego, ufise icyumviro uterera canke ikibazo? Ego. Ego.
Ego,
Alo? Umurongo wa telefone ntumeze neza.
Alo?
Alo, uratwumva? Umurongo wa Gerard ntumeze neza. Dufite Elia, Elia uratwumva?
Hai, niriwe ndagumva.
Ego, utubwire irindi zina nahuri? Ikibazo canke intererano?
Yewe simbaza kukubera ntatanguranye n'ikiganiro ngo menye icyo ari cyo ko nashaka menye uburyo umuntu yashikira ujya murongo mwapfuze kuko twe dufite amatelefoni asanzwe.
Biragoye ubu twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves canke abafise uburyo ku mbuga ngurukana bumenyi ari za Facebook barashobora kudukurikira. Ntibaza ko bidakunda. Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Nibaza Albert yavuze ngo kenshi bibikunda kuvugwa ngo namajambo ngo menshi akunda kuvugwa mugabo ngo ntibije mu bikorwa ico cyumviro mu kibaza kwi.
Ego nkuko yabivuze nyene abantu benshi baravuga ntibashira mu ngiro ariko twebwe turatandukanye n'andi mashyirahamwe kubera ko dufite novuga ihangiro rinini cyane ry'ukora Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye bituma dukora kandi tuvuga ariko tugashyira cyane imbere ibikorwa na cyane ko mu ihangiro ry'iwacu tuvuga tuti twebwe abadukeneye bose badusanga ku kivi. Niyo tandukaniro riri hagati y'andi mashyirahamwe na cyane cyane ko mu ntuze muri Afurika usanga cyane cyane urwaruka rufise amashyirahamwe mugabo nko mu Burundi usanga amashyirahamwe 100,000 uwo genda ukabaza ati duhe icyegeranyo cy'ibikorwa mwakoze ntacyo mwogira ntacyo twasanga ariko nibaza ko mwashoboye gucisha amaso ku rubuga ngurukana bumenyi imbere y'uko mudutumira guwacu no aljapa africaine poroge murabona ko mu mwanya muto tumaze tuticaye ishyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'2007 uyu munsi iricyagemererwa imbere y'amategeko novuga yemererwa n'ubushikiranganji bw'intwara ya hagati mu mwaka w'2010 itariki 8 z'ukwa gatandatu. Uno munsi kuva mu mwaka w'2010 dukorera mu bihugu 47 tumaze kuguranwa ama antene. Muri ibyo bihugu 47 dukoreramo tumaze kuba twemerewe n'ibihugu ofisiyerema mvuga bamaze gusinyira impusha zo gukora kuko ahandi hose turahakorera ku maautorisation provisoire mu bihugu 38. Turi kuraraba ibyo turiko turakora tukaba tumaze gutunganya inama zine mpuzamakungu zititabye munsi y'ibihugu 38 imwe muri Cote d'Ivoire iyindi muri Ethiopia, Ghana n'Uburundi. Ugiye kuraba ibikorwa turiko turakora urabona nta bapartenere tukavuga dufise amahera dufise menshi abantu badufinansa nkuko usanga ayandi mashyirahamwe abigira ariko usanga ari amakontribusiyo yacu kwitanga kugwaruka kumva ko dusize ingufu hamwe zishobora guteza imbere umugabane wacu. Urabye muri uwo mwanya muto tumaze n'ibyo tumaze kurangura urabona ko amajambo ariyo makeya parahaporo y'ibikorwa. Twege rero na twege turateye ivyatsi abantu bavuga badakora turi ku kivi ashaka kubimenya yoraba amahaporo y'ibikorwa dusohora ku rubuga ngurukana bumenyi cyashyira publike umwe wese arashyize kwagi.
Iyo mugiye mugahura mu manama nko ku mugabane wa Afrika mwabivuze n'amanama mu makungu niki ye mushimikira ko ku kibazo cyanye n'abakiri bato
iyo tugize cyane cyane ku iterambere gushira ugwaruka mu bibanza bifata ingingo kubera ko nubundi tugumye tuzovuga tabantu natwe dufise batuvugira mu nama nshingamateka yigiriwe n'abafite ibyumviro byabo bigera byumvira ugwaruka ugira uravuga hanyuma bakakubwira bati ziri kuravuga wewe nyene ntibabyumvirize cyangwa bakakubwira ati byuvuga ni sawa ariko ukarindira ko ibyuvuga bijya mu ngiro ukabura hanyuma ikibi byo dushimikira ko cyane cyane turashimikira kubumbatira amahoro n'umutekano muri Afrika kubera ari byo ntandaro y'ingorane bituma tutanatera imbere cyane cyane ko usanga haguma hiyadukiza ibiroberi intambara hatari mu Burundi hari intambara usanga ziri mu Rwanda zitari mu Rwanda usanga ziri muri Congo zitari muri Congo usanga ari Tanzania zitari Tanzania usanga ari Madagascar nk'uno munsi muri Madagascar leta yose iri muri greve nta gikorwa na kimwe kiriko kirakogwa bamaze ikiringo bari mu ntuze bari muri greve ugasanga ivyo byose bituma haba gusubira inyuma ku iterambere Gabo leta yarakuwe n'ukuvuga bari mu ruja n'uruza usanga badashingira icyo bafata n'icyo bareka umwanya wo kuyumvira ibikorwa by'iterambere ugasanga biragize ntibyoroshe turashimikira kandi ku ruhara rw'ugwaruka mu iterambere muri Afrika turashikira ukuntu ugwaruka rushobora kugira icyo ruterereye kugira ngo rushobore kugwanya ubushomeri rushobore kugwanya ubukene kuko usanga ugwaruka rwinshi cyane cyane rufise ubukene
muri make cyane imbere yo gusezerana make cyane ni ikihe cyanyuma n'ubuhe butumwa mwashikiriza abari kubatwumviriza make cyane
ego ubu tumwe anashikiriza abatwumviriza nuko badushigikira mu bikorwa dusanzwe turiko turakora hanyuma kandi bakita ineza y'ugwaruka bagashobora gufasha imigambi y'ugwaruka kuko ugwaruka nago rurashoboye hanyuma ndangije mpoza imiryango yaburiye muri rya dandagurwa unyamaswa yababereye mu Cibitoke kuri uyu wa gatanu
murakoze yari Eric Nsengiyumva yoboye ishirahamwe JAP ishirahamwe rigenewe gufasha abakiri bato mu kubaha impanuro kugira ngo bashobore kwiteza imbere bakakorera ku rwego rwa Afrika hari mu kiganiro muri sanga dushimiye namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro abaduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro bakanabaza n'ibibazo rero ikiganiro twari tubafitiye cya muri sanga rero aha niho kigarukiye dusubiye rero kubashimira mugire ibihe byiza mubandanya kudukurikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika isamiranira ngaha i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815 ndetse n'11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'6640, 9470, 10170 ndetse n'13630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no